Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Turabaramukije nshuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe tubahikaze makuru yo kuri igenekerezo ya gatanu ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ari twabateguriye agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abarundi ntibashobora gutera imbere batabumbatiye ubumwe hagati yabo, impunzi nazo zitahe kubaka igihugu. Byashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe kuri uyu wa gatandatu, aho hahimbazwa imyaka 31 iheze Abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bwabo. Umuhari map Burundi buhire na uti impingi yacari ndende kugira ngo ubumwe bw'Abarundi butsimbatare mu gihe Abarundi atari bake barara ntibuca. Murabyumva mu kanya. Abigisha bahurikiye mu runani rw'amasendika Kosesona nabo bariyamiriza ikumirwa ryayo mu itunganywa ry'inama rukokoma y'igisata c'indero itegekanyijwe mu kwezi kuza, ngo bategerezwa gushigwamo gucyo ibibazo bihanze igisata c'indero bitorega umuti. Biri mu ikete bandikiye umushikiranganji w'indero kuri uyu wa gatanu. Nayo mu gihe ingingo y'ukuduza ibiciro byo kwiyunguruza ngo yafashwe n'umugwi utabifitiye ububasha, ariyo mpamvu yahagaritswe nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'ubudandaji. Ishirahamwe Olcom ryoryo ibona ko abashinga ibyo biciro atakindi bashira imbere atari inyungu zabo. Aya n'ayandi ni mu kanya kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa mudukundira no makuru tuyahereye kuyajanye n'umutekano muke. Umuntu umwe yaraye yishwe ku musozi Gahise komine ya Butagandwa intara ya Kayanza. Inkuru ziva muri iyo komine zimenyesha ko hari nk'igihe c'isaha zine n'igice z'ijoro aho abantu batamenyekanye binjiye mu nzu y'umutama w'imyaka hafi 60 yarazwi ku izina rya Gervais Bashingwa, ngo baramwibye amafaranga arenga gato ibihumbi 500. Ariko bamaze kugera nko ku irembo boba bariketse ko yabamenye baragaruka bamutemesha umupanga. Mu ntara ya Karusi ku mutumba Muheza muri komine Buhiga uhavugwa umuntu yaraye yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishira uwa gatandatu. Uwo akaba ari umunyezamu yiciwe aho yari asanzwe arari butike. Abamwishe bagiye bivye amafaranga yababa 500 by'amarundi. Abo basuma bagakeka ko ari abo mu micungararo kuko uwo muzamu babanje kumufuka mu maso. Mu ntara ya Ngozi naho havugwa ikiziga cy'umugabo atashoboye kumenyekana catuwe mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu mu ruzi Inkaka rugabura imisozi Igitasi wo muri komine Mwumba na Kinyame wo muri komine Ngozi. Ico kiziga cari kiboshe kandi bikaboneka ko uwo muntu yoba mu kwicwa yanigiwe ahantu kure hanyuma aza gutabwa muri ako karere. Mu gipolisi bakavuga ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekana bakoze ubwo bwicanyi.
Inzamba.
Ingingo y'ukuduza ibiciro byo kwiyunguruza yari yafashwe n'umugwi wo mu bushikiranganji bw'ubudandaji hamwe n'abajejwe kunguruza abantu yarahagaritswe n'umushikiranganji w'ubudandaji. Ivyo biri mu iketo umushikiranganji yandikiye uwo mugwi kuri uyu wa gatanu. Uwo mushikiranganji akaba yamenyesheje ko iyo ngingo yafashwe n'umugwi utabifitiye ububasha. Ibiri muri ivyo kete reka tubibaze Beni Axela Kana.
Muri iryo kete umushikiranganji w'ubudandaji hamenyesha ko batangajwe no kubona ingingo yo kuduza ibiciro byo kunguruza abantu biriko birahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere avuga ko baciye batuma ko byihuta abari muri uyo mugwi wafashe iyo ngingo kugira batange umuco, ariko insiguro zatanzwe n'uyo mugwi ntizifashe na gato nk'uko uyo mushikiranganji abivuga. Muri iryo kete basigura ko iyo ngingo yarimwe amahinyu menshi, aha bakavuga ko iyo nama yatumwe ko hadakurikijwe amategeko. Kuba abari muri uwo mugwi batigeze bagisha inama abategetsi batandukanye harimwo n'abo muri ico gisata c'ubudandaji. Iyo ngingo kandi yo kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza ntigeze yisunga ibintu biravuga n'iyo ngingo, na cane cane ukuntu amabarabara ameze mu gihugu. Iyo ngingo kandi yari kubanza guhabwa umushikiranganje ajejwe ubudandaji asanzwe ajejwe ibyo kunguruza abantu. Umushikiranganje ubudandaji Marie Chantal Nijimbere amaze kuyihweza ayo makosa yose yaciye afata ingingo yo guhagarika ubwo nyene iryo duzwa ry'ibiciro. Akaba yasabye uyo mugwi gutanga gushasha uko ibiciro vyohinduka hisunzwe ivyarabwe mu iduzwa ry'igitoro. Mu nyuma ubushikiranganje bw'ubudandaji bukazoheza bugafata ingingo. Tubibutse ko uyo mugwi warodugije ibice 25% ku matike y'ingendo ziva Bujumbura zija mu gihugu hagati hamwe n'amafaranga 100 ku biciro by'ingendo zo mu gisagara ca Bujumbura.
Benye Serakana arakenuye ishiramwe uriko mu ryo rivuga ko kubona hari ababafasha ingingo batarinze kuzicisha kuba batwara bisigura ko hari abandi bantu batwaye igihugu mu kinyegero ico bashatse kitaja mu ngiro. Gabriel Usiri harongoye urukom amenyesha ko inyungu zija kukagwi gatonya gapfuka mu gihugu munda. Reka nawe nyene tumutega amatwi.
Ntibyoshoboka cyangwa ngo byumvikane na gato ingene abayobozi bashika kuri batatu mbere barenga bo bushikiranganje bumwe harimo n'abayobozi bakuru n'ubushikiranganje bundi bahura bagakorana umushikiranganje atavyazi ivyo bintu biragoye kumva no gutahura kandi bagafata ingingo kandi ngigashija mu ngiro ubwo nyene ni ibintu bigoye mugabo nimwe twiba turavuga twerekana neza yuko hariho ukuntu usanga umuntu ari hariya kubera avugana na General Kanaka, umuntu ari hariya kubera afitaniye imigenderanire n'umuntu uyakomeye hariya azi ko ashobora gufata ingingo uko ashaka ntihagire n'umwe amukurikirana. Nibyo bihari nibyo tubona mu bisata bitari bike. Ibi rero ni ibintu bibi cyane ku gihugu kuko bituma haba akajagari. Rero nibaza yuko ahubwo atari guhagarika ingingo nk'izo gusa abantu bakoze amakosa nk'ayo ahubwo bakwiye guca bahagarikwa no mu kazi kuko baba bakoze amakosa adakogwa. Ico ni ca mbere. Kigira kabiri nuko ingingo zose zafashwe ni byiza zafuswe mugabo twifuza neza yuko boca basubira kwiga n'ibibazo bijanye n'ubukene abarundi bafise ntibagume bafatira gusa ku nyungu z'akagwe k'abantu bakeyi gusa kugira ngo ibintu bifate inzira nziza cyane hanyuma abarundi by'ukuri babeho bashobora kwiyunguruza hanyuma kandi nibi bitoro n'amafaranga y'igitoro gabanuke cyane bapfumi barondera aho bakora ku matagisi kuko turazi ko leta itoza amatagisi menshi hafi 40% y'itiro rigurishwa ngaha ku ipompe amafaranga aja mu matagisi sheka ibice 40%.
Mu gisata c'indero naho barasaba kugira ico baterereye mu itunganywa ry'inama rukokoma mu gisata c'indero itegekanijwe mu kwezi kuza kwa gatatu. Abigisha bahurikiye mu runani rw'amasendika yabo koseso n'abariyamiriza ikumirwa ry'ayo masendika muri ico gikogwa biri mu ikete bandikiye umushikiranganje w'indero kuri uyu wa gatanu. Basigura ko baravye uko igisata c'indero cifashe muri iki gihe gushiramwo abegwa n'indero bose ari vyo vyofasha gutora izo ngorane zikigwa neza. Kuri ivyo amasendika avuga urari n'ibizi harerekana ko leta iriko yirengagiza agaciro abarimu bafise. Uharanira agateka ko kwiga ku bana bose havuga ko abigisha bafise kinini boterera mu guteza imbere ico gisata ari naco gituma batofatwa nk'aho ataco bafise boterera muri iyo nama. Twumvirize urari n'ibizi.
Ibintu mu bisanzwe bitabaho mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu kubera amasendika y'abigisha arafise ijambo baserukira umugwi muniniya ahubwo umugwi w'ingira kamaro mu guhindura icyo cyose mu kugisuzuma cyangwa mu kugishyira mu ngiro ikimijwe cyane na politike y'indero. Mu gihe rero inama rukokoma bazogira mu kwezi kwa gatatu dusanze amasendika y'abigisha batayashize mu bazotegura iyo nama rukokoma ngo bagire ijambo baterera aho harimo gahaze. Harimo gahaze kandi leta yoshobora no gukosora uwo mugwi nyene woshobora gukosora kugira ngo abigisha bumve yuko gihe cyo kwiheza ibiri mu nteguro ya politike y'indero abigisha baserukiwe kugira ngo nibizovamwo ntibazobindorerezi bazogire bati bitwara vyihweje koko uwo mwihwezo niwo ninyishu iri kwiratangwa niyo no mukwishira mu ngiro tuzoba turimo. Aho rero niteka babimye ku ruhande rwacu tubona yuko ibyo bintu byari bikwiye guhagarara bakabikosora hakiri sirikare bakaraba ko boshobora kubifatira mu nzi binde bivugana mwishimikije yuko mu gihe cyose leta y'u Burundi yagize igihinduka ndaraba inama yabaye mu 1998 bariko barihweza ingene iby'indero byifashe turaba inama ruko koma iheruka mu 2014 abaserukira amasendika ndetse yuko bagiye mu gutegura mu bibazo bizokwigwa no mu bibazo bitegerezwa gushikirizwa abigisha bararose n'umwanya w'ukurutanga ijambo ku munsi w'inama rukokoma imbere y'ababijejwe baravuga ico biyumvira
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe impuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvune mukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutungi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
amakuru yabandanya kuri radio inzamba kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatanu ruhuhuma niho hahimbazwa imyaka 31 iheze barundi bemeje amasezerano y'ubumwe bwabo ibirori nyamukuru vy'uyu munsi bikaba byabereye ku cibutso c'ubumwe kirivugizo ibujumbura ngo barundi ntibashobora gutera imbere batabumbatiye ubumwe hagati yabo ivyo ni vyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe mu izina ry'umukuru w'igihugu impunzi zisabwa gutahuka mu gihugu kugira ziterere mu kugwanya umwasi w'abarundi ari bwo bukene tega matwi Daniel Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka
iyi migambi ikomeye kandi hambaye turiko turarangura cyane cyane muri uyu mwaka twahariye uburimyi mu gihugu cyacu mu gihe twoba tutari mu bumwe yo dupfa kubusa nta terambere twoshikako twoguma mu ndyane zidahera iterambere ntiryizana riraronderwa ibyo navyo bigashoboka mu gihe abantu bidegembya mu bumwe na mahoro abarundi tugwize rero imigambi imurikira iterambere hanyuma akatubakiye kose kadutere kurondera inyishu zizira ingimba tufatanye munda tugasenyerana ntaryo ku mugozi umwe tugategera tukongera tukazirikana kubumwe ari isoko ry'ibyiza byose kandi ko ari bwo butumwa habaho igihugu cyitunganije nta nkeka ko tuzotera imbere nyene cyubara umukuru w'igihugu cyacu arasubiye gutera kama barundi bahungiye mu mahanga ngo batahuke mu gihugu cyabibarutse bareke kuza baratega amashi kandi bashobora kwigaba bakigaburira bamenye ko bafise aho bavuka ntibasubire kwiyakiteka byo kwitwa barundi maze baze gufashanya na bene wabo kurwanya umwasi mukuru ariwe bukene
Impinga iracari ndende kugira ngo ubumwe bw'abarundi butsimbatare mu gihe abarundi bamwe bamwe barara ntibuca abandi bahigwa buhongo ivyo bishikirizwa na Emery Pacifique igira neza arongoye umuhari map Burundi buhire kuri uno munsi abarundi bahimbaza ubumwe bw'abarundi ngo naho umukuru w'inama nshingamateka asaba bahunze gutahuka kugira ngo bubake igihugu ngo biragoye mu gihe umugambwe Sende DVDD ukivangura abanyagihugu mu guhohotera abo badasangiye ivyiyumviro vya politike ubumwe bw'abarundi bukabandanya guhonyangwa reka nawe nyene tumutege yompi
tubona yuko mu Burundi hari ubutegetsi butitayeho ubwo bumwe bw'abarundi kandi muzi neza yuko muri ayo masezerano bavuga bati ubutazoya yemeza canke ngo yubahirize azobahemukiye igihugu twebwe rero turabona yuko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ubu usa n'uriko urafata iyo nzira yo guhemukira abarundi no kutubahiriza ivyo basezeranye murabona yuko ari umugambwe ucanishamwo abarundi mu gufata bamwe neza abandi nabo ukababurabuza murabona yuko imvugo y'amacakubiri mu Burundi yagarutse aha rero tukavuga yuko ibi ari ibintu biteye amakenga na kera narindi abarundi iyo bagize ibibazo hagati yabo ingorane hagati yabo baricara abashinga ntawe bakaza bakabitorera umuti ubumwe bugasasagara bugakomera ariko ubutubona yuko ako karanga katuranze kuva kera gasana kariko karakugwa mu mitima no mu byumviro by'abantu n'umugambwe utwara muravye nk'umugwi wo kumvikanisha abarundi sever ivyo waherutse gutangaza wemeza ihonyabwoko kuri bamwe abandi ukamengo amaraso yabasesetse ntaco bivuze murabona yuko ibi bintu ari bintu biteye amakenga mu gihe na cane cane tubona abarundi benshi bugarijwe n'ubukene mu gihe abandi nabo bakeya bari kurushi basa nabigaruriye itunga ryose ry'igihugu mu gihe kandi tubona yuko abarundi benshi bagorewe mu makambi y'impunzi kandi bagomba gutaha kugira ngo bafashe kubaka ubwo bumwe bw'abarundi bukomere ari ubwa bose atari ubwa bashigikiye ubutegetsi canke abavuga rumwe nabwo gusa.
Inkino z'igikombe cy'Afrika zizosozegwa kuri uno w'Imana n'urukino rwa nyuma ruzohuza Senegal na Misri. Misri izoba iriko irashaka igikombe cy'umunani mu gihe Senegal ikirondera ica mbere. Misri izokina ibura abakinyi batanu bikazoshobora gufasha Senegal gutwara igikombe ca mbere. Inkuru dushikirizwa na Valerie Mucho.
Ugo rukino rwa nyuma ruzohuza Senegal na Misri kuri uno w'Imana isaha zitatu z'ijoro rukaba rwitezwe cyane n'abakunzi b'umupira w'amaguru. Ivyo bihugu byose byari mu bihabwa amahigwe yo gutwara igikombe ku byo higanwa rigitangura bikaba rero bidatangaje kubona bishika mu rukino rwa nyuma. Kugira ivyo bihugu bishike kuri iyo ntambwe Senegal nta na rumwe yatsinzwe yinjije vyose hamwe ibitsindo indwi itsindwa bibiri mu gihe Misiri yatsinzwe rimwe mu rukino rwa mbere itsinzwe na Nigeria igitsindo kimwe ku busa hama ihava yinjiza ibitsindo bine itsindwa bibiri gusa. Muri kahise iyo migwi imaze guhura inshuro 12 Misiri itsinda zitandatu inganya kabiri itsindwa kane na Senegal. Naho rero ivyo biharuro vyerekana ko Misiri iri imbere inkino zibiri ziheruka guhuza ivyo bihugu mu mwaka w'2014 birondera kuja mu gikombe ca Afrika. Senegal niyo yazitsinze zose. Ivyo rero bigaha icizere Aliou Cissé amenyereza Senegal. Muri urwo rukino ibipimo vya COVID-19 vyafashwe mu bakinyi b'ivyo bihugu byose vyerekana ko bose bakomeye ariko Misiri izokina ejo ibuze abakinyi batanu bari basanzwe batangura mu kibuga harimwo umunyegori abakinyi b'inyuma babiri uwo hagati umwe bakomeretse n'uwundi w'inyuma afise ikarata z'umuhondo zibiri. Kuri abo bakinyi hiyongera ko umumenyereza Carlos Queiroz ari mu bihano. Ivyo bishobora gufasha Aliou Cissé abakinyi biwe bose bakomeye gutwara ubwa mbere igikombe ca Afrika imbere ya Misiri ifise ibikombe indwi. Ugo rukino rwa nyuma ikindi abantu bazoba bahanze amaso ni Sadio Mane na Mohamed Salah bose bakinira Liverpool yo mu Bwongereza bazoba bahanganye. Ugo rukino rwa nyuma ruzohagarikirwa n'umunyafrika yepfo Victor Gomez w'imyaka 39 nayo kuri VAR hazoba hari abanyamaroke batatu. Kuri uno wa gatandatu naho isaha zitatu z'ijoro Cameroon yakuwe mu mahiganwa na Misiri iza gutana mu mitwe na Burkina Faso irondera ikibanza cya gatatu. Samuel Eto Arongo ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon akaba yasavye abakinyi biwe guheraheza akazi batanguye mu gutwara uwo mudari w'umujumbu.
Nkuko vyama ku misi yose ya gatandatu mu kiganiro ku isoko cuno munsi ducije nino amajambo ya Evariste Ndayishimiye avuga ko leta itazosubira gutsindwa n'abanyagihugu ngo kuko ariyo ica imanza. Emile Nibasumba
ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku misi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Yaravivuze mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2021 aheruka no kubisubiramwo Evariste Ndayishimiye ngo nta munyagihugu ashobora kuburanya leta ngo ayitsinde kuko idashobora kwicira rubi abizi bijanye n'amategeko basigura gute iyo mvugo y'umukuru w'igihugu n'izihe ngaruka ayo majambo ashobora kuzana. Ibyo ni bimwe mu bibazo biza kwishugwa mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatanu ruhuma mu 2022. Muteramanye na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Izi uko leta idatsindwa, umukuru w'igihugu aheruka kubivugira mu kiganiro yagiranye n'ugwaruka ku munsi wa gatandatu heze mu gisagara cya Bujumbura. Icyo kiganiro cyabaye hamaze iminsi uruhagarara rutewe n'inyigisho leta yifuza gutunganya kubigisha ngo barabaho ubumenyi bwabo bugera. Evariste Ndayishimiye yari kwa Hagasopo, amasendika y'abigisha yagabishije ko ashobora guhagarika imirimo kubera babona ko izo nyigisho ari agasuzuguro.
Turafise ugwaruka uno munsi rutagira ico rukora, tuzoca turufata ko tugwigishiriza uko nyende ruce ruza rugusubirira mu kibanza. Nawe uja aho gwaho ngo nzoburanya leta, ninde yakubwiye ko leta imenja uzoburana leta iciba amemeta jije epati yo kwicira rubi.
Imvugo nk'iyo nyene Evariste Ndayishimiye yarayikoresheje mu mpera z'umwaka uheze w'2021, ariko avuga amashyirahamwe ashobora kuburanya leta kuko azokwakwa amahera yari yategekanirijwe kubaka ingomero za Kajeke na Mpanda. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, uwizi by'amategeko Gustave Niyonzima aravuga insiguro ahayo majambo y'umukuru w'igihugu.
Na kamara maza ni bintu umuntu adafise ingene yo bivuga kubona umukuru w'igihugu twisunze ingingo ya 93 yibwirizwa shingiro ari watwara urwego nshingwa ntwara no vuga pouvoir executive ashobora kubahuka akavuga ko leta itotsindwa n'umunyagihugu. Ni bintu rero bica bitwereka yuko urwego rw'abacamanza rutari rusanzwe rwigenga, kandi abatuma rutigenga ari abantu bari mu rwego rwa pouvoir executive nshingwa ntwara. Rero imvugo yiwe ni imvugo iteye kubiri nibwirizwa shingiro, iteye kubiri n'amategeko, kandi natangaje ikavugwa n'umuntu atoshoboye kubivuga, ahubwo yari gushobora kwerekana ko hari ubwigenge bw'urwego rw'abacamanza. Rero ni ibintu biteye ubwoba kuko twisunze n'ingingo y'2010 yibwirizwa shingiro riravuga neza yuko ibintu by'imanza atawuvyivangamwo keretse abacamanza bavyigiye kandi bakabikora atagitsure kiriko. Kanatsinda n'ingingo y'2014 mu gace ka kabiri ihabitomora neza ko umucamanza aca imanza yisunze ibwirizwa shingiro, yisunze kandi amategeko. Kandi iyo ngingo y'2014 mu gace ka mbere ikongera ikavuga yuko urwego rw'abacamanza ariyo pouvoir judiciaire yigenga n'urwego rurimwo umukuru w'igihugu ushingwa ntwara iyo pouvoir executive n'urwego rundi rujejwe gutora imanza rw'abashinga amateka n'abakenguza amateka ariyo pouvoir legislative.
Umushingwa manza Gustave Niyonzima avuga kandi ko ingaruka z'ayo majambo ari mbi cyane.
Dusanzwe tuzi yuko hari imanza zikomakomeye za politike, iyo zibaye usanga harimwo amategeko menshi ava ku mukuru w'igihugu mu rwego rwa pouvoir executive. Bitwereka ko butigenga nawe yaranavyivugiye. Rero ivyo bintu yabivuze birashoboka abo bazoba bagomba guca izo manza bazokwibuka iryo jambo babwiwe bagatinya kwicwa, kwangazwa, guruhabwa amamitasi ahandi, bakisunga umurongo we yabaciriye, ntibakurikize amategeko, ntibakurikije ivyo bigize, ntibakurikize ukuri. Iyindi nkurikizi nuko umuntu wese uwo twita umujustisiabre asanzwe aburana ashobora guheba amasentare yo mu Burundi akitura amasentare yo hanze yo yafise ubwigenge. Ikindi naco nuko ashobora kwironderera wenye n'ubutungane ugasanga akoze ibidakogwa arihoye kubera yabonye atari karatunganirizwa ngo yuzurizwe n'uwarasanzwe yo mwuzurira. Ibyo byose ni ibintu rero biteye ubwoba. Nk'impanuro umuntu yotanga nuko yose ubira kuvuga ibindi bija mu murongo byerekana ko hari ubwigenge bwa pouvoir judiciaire rw'urwego rw'abacamanza ko rwigenga, agakosora kamera nk'usaba n'ikigongwe abanyagihugu.
Ni kuri iyo mpanuro y'umushingwa manza Gustave Niyonzima turangirije ku ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatanu ruhuhuma mu 2022. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko. Ubu naho ni wa mwanya w'amakuru makuru yashikirijwe n'ibinyamakuru muri ino ndwi turangije, tuyashikirizwa na George Nimenya. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kazi nchuti bagenzi murano makuru yani tunemi nyesha makuru muri ndwi. Ayo nayo chatanguri kunyesha makuru SS Media Burundi chanditse ku basirikare n'ibiri b'Abarundi bamaze gutwarwa n'uruzi Rusizi mu kiringo kitarenga indwi. Ababa hafi y'ugo ruzi rugabura igihugu cy'u Burundi na Congo yarana demokrasi bavuga ko batanguye kubona ibiziga bireremba mu ruzi Rusizi kuva ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi guheze. Ayo makuru akamenyesha ko bose batwawe mu gihe bari ko barajabuka uruzi Rusizi berekeza mu gihugu cha Congo bagiye gufasha bagenzi babo bari ku rugamba muri ico gihugu. Ayo makuru avuga ko batandatu batwawe mu ijoro ryo kuwa kabiri itariki imeze ukwezi kwa kabiri mu gihe bari baciye mu cambo kitemewe kiraho bita Kigazura muri komine Rugombo. Abandi 9 batwawe ku munsi w'Imana itariki 30 z'ukwezi guheze baciye mu cambu cikaburantwa muri komine ya Buganda. Muri aya makomine nyene ku musozi Nyamitanga ibindi biziga 5 byarabonywe by'abantu bambaye umwambaro w'abasoda b'Abarundi biremba ku mazi ya Rusizi ku munsi wa mbere kuwa kabiri no kuwa gatatu w'inondwi. Tukiri kubijanye n'abasirikare b'Abarundi bari Congo, ico kibesha makuru kivuga kandi ko abanyagihugu b'abanyekongo bahunga ku bwinshi intambara zihuza abo basirikare n'abagwanyi ba leta bara. Amashirahamwe adahari n'inyungu za politiki akorera muri Kivu yo mu manuko avuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abakongomani bo mu bwoko bwa Furero bataye baromboka, bamwe bahungiye mu misozi ya Buvira abandi mu mashamba ya Rubumba territoire ya Mwenga mu karere ka Kaziba. Ibyo byatumye umushinga w'amateka w'igihugu cha Congo iharanira demokarasi Claude Misae yandikira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU hari ku igenekezo rya kabiri Ruhuma uno mwaka agabisha ko ibintu bitifashe neza kuko abasoda b'Abarundi bakora amarorerwa mu guhonyanga agateka k'abanyagihugu ba Congo iharanira demokarasi. Tuve mu by'intambara tuje mu bijanye n'impunzi. Impunzi z'abanyekongo iharanira demokarasi bahungiye Burundi mu makambi y'impunzi ya Masasa muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi hamwe na Kinama ya komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga baratabaza. Byandikwa n'ikinyesha makuru iwacu. Ico kinyesha makuru kimenyesha ko impunzi z'abanyekongo bari mu ntara ya Ngozi bagera ku 8521 harimo 88 batararonswe ibyangombwa by'ubuhungiro. Izo mpunzi zivuga ko zibayeho nabi kuko zitaronswa ibifungurwa bikwiye n'ibindi byinshi bakenera buri gihe. Abakongomani bamaze imyaka 14 bari muri ubwo buhungiro bavuga ko hari n'abasavye guhindurirwa igihugu c'ubuhungiro kuva mu 2018 gushika n'ubu nta nyishu bararonka. Basaba hasere kubaronsa ibifungurwa no kubaha ibyangombwa bakenera buri gihe. Eka n'abahungiye mu ntara ya Muyinga nabo nyene n'uko. Abakongomani baharugwa ku 7,666 bahashitse mu mwaka w'2022 bakaba baba mu mahagitari 26. Nabo nyene bavuga ko ibifungurwa bidakwiye, ntibagira ico bajyaba ko ibyo bifuka n'inkwi zo guteka. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru cyasozerere ku itoranganizo ry'amakuru mu Burundi ABP Info cyandika ku mworano wabaye hagati ya Buramatari w'intara ya Bubanza n'abanyagihugu ba komine Gihanga. Kwari kubarabira hamwe ibijanye n'ingorane zifatiye ku matati y'amatongo, abatangisha amafaranga ku banyeshuri bo mu mashuri shingiro, ikibazo cy'amazi meza ataboneka muri iyo komine. Ku bijanye n'ingorane zifatiye ku matongo zibonekeza cyane cyane ku bagurisha amatongo kabiri kenshi kugira ngo baronke ibyo baha abahabara babo, abandi nabo bakihagira amatongo atarayabo. Ku byerekeye amashuri shingiro ngo hari bamwe mu bayobozi basaba abanyeshuri babo amafaranga 5,000 kandi batari bakwiye kuyatanga. Are niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibihesha makuru muri ino ndwi. George Nimenya mwari kumwe, ndabifurije kuranirwaho muri hose na gahindukira.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba. Mugenzi wacu Jojo Nimenya tumushimire. Ni na hano rero duciye dusozera no makuru twabateguriye. Shimire mwese mwadukurikiye. Bagenzi banje bayateguye ndabakengurukiye. Jezine Kaze nari kuri mikro nkabandabikebanuye naho ubutaha.